Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi cy'Ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Ijwi rya Amerika ni kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi. Mu Rwanda turavugira kuri FM 104 n'ibice 3.
Yewe Kagame or Kagame Rwanda kumugaragaro ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda, ko nzakurikiza nkanarinda itegeko nshinga n'andi mategeko.
Uyu ni Perezida w'u Rwanda Paul Kagame rero arimo arahira uyu munsi, turabigaruka rero mu kanya mu makuru. Nkuko rero tumaze kubivuga, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yatangiye kumugaragaro manda ya gatatu y'imyaka 7. Yarahiriye kuri Stade Amahoro. Mu ijambo rye, Perezida Kagame yongeye kwikoma abanyamahanga avuga ko batifuriza Afurika ineza. Intumwa yacu Edi Rwema nawe yari kuri Stade Amahoro, yakurikiye umuhango, araduye inkuru.
Yewe Kagame or Kagame Rwanda kumugaragaro ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda, ko nzakurikiza nkanarinda itegeko nshinga n'andi mategeko.
Ubu ni Perezida Paul Kagame ubwo yarahiriraga kongera kuyobora u Rwanda indi myaka 7. Indahiro ya Perezida Paul Kagame yakiriwe na Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga Sam Rugege, wahise amushyikiriza ibirango by'igihugu birimo itegeko nshinga, ibendera ry'igihugu n'ikirangantego cya Repubulika. Muri uwo muhango wari witabiriwe n'Abanyarwanda n'abanyamahanga barimo abakuru b'ibihugu na za guverinoma bagera hafi kuri 20, Perezida Kagame yongeye kwikoma ibihugu bishaka kugena uko Afurika ibaho biyisaba guhindura uburyo ikoramo ibintu. Yavuze ko Afurika idakeneye amasomo y'abanyamahanga, ko icyo ikeneye ari ugukorera hamwe no gufatanya hagamijwe kugira ku iterambere buri gihugu cyifuza. Perezida Kagame yashimiye Abanyarwanda icyizere bamugiriye, abizeza ko imyaka 7 itaha igiye kuba imyaka yo kuzana impinduka mu Rwanda no ku Banyarwanda, cyane cyane abakiri bato. Yavuze ko bagaragaje umuhate n'umurava mu matora arangiye.
Banyarwanda nagira ngo by'umwihariko mbashime icyizere mwongeye kungirira. Ikirutariko ni icyizere mwifitiye ubwanyu n'ikiri hagati yanyu. Dukorera ni ishema ryinshi kuri njye.
Perezida Kagame yashimiye kandi abakandida yahatanye nabo mu matora y'umukuru w'igihugu, aribo Frank Habineza wo mu ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije, na Philippe Mpayimana wari umukandida wigenga. Mu kiganiro kuri telefoni n'Ijwi rya Amerika, abo bakandida uko ari babiri bemeje ko bitabiriye irahira ry'umukuru w'igihugu kandi ko bashimishijwe n'uko yabashimiye. Kuri Bwana Habineza ngo kuba bashimiwe n'uko ibitekerezo byabo n'imigambi yabo byakiriwe neza. Naho Mpayimana we avuga ko n'ibyicaro bahawe, dore ko bari bicaranye n'abandi bayobozi mu bya politike, ari ikimenyetso cy'uko politike y'u Rwanda irimo gutera intambwe. Ubwo yahabwaga umwanya kugira ngo amurikire Abanyarwanda abashyitsi bitabiriye irahira ry'umukuru w'igihugu, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Louise Mushikiwabo yavuze ko u Rwanda ari igihugu cyavuye kure kandi gifite intego yo kugera kure. Mu bayobozi bitabiriye uwo muhango, icyagaragaye n'uko ibihugu ya Tanzania n'u Burundi bitari bihagarariwe ku rwego rw'umukuru w'igihugu, ahubwo icyagaragaye nuko abahoze bayobora ibyo bihugu barimo Benjamin Mkapa, uyu akaba n'umuhuza mu biganiro by'abarundi, na Pierre Buyoya wayoboye u Burundi babyitabiriye. Twabibutsa ko Perezida Kagame yatorewe kuyobora u Rwanda muri manda y'imyaka 7 n'amajwi 98 n'ibice 79%, ahize umukandida wigenga Mpayimana Philippe wabonye 0.73%, naho Frank Habineza we akaba yarabonye 0.48%. Ibindi byaranze uwo muhango na karasisi n'imbyino z'itorero ry'igihugu Urukerereza. Edi Rwema, Radio Ijwi rya Amerika, i Kigali mu Rwanda.
Edi urakoze ariko kuri uyu munsi Perezida Paul Kagame yarahiriye iyi manda nshya umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch uranenga umwuka waranze amatora yo mu Rwanda mugenzi wacu Fidel Niyongabo aradusomerera itangazo rya Human Rights Watch
Ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu Human Rights Watch ryatangaje ko amatora y'umukuru w'igihugu yabaye ku itariki zine z'ukwezi k'umunani mu Rwanda yabaye mu gihe atabwigenge bwo gushikiriza ijambo n'ivyiyumviro vya politike byari bihari Ishyirahamwe Human Rights Watch ryashikirije urutonde rw'ityozwa ry'uburenganzira bwo gushikiza ivyiyumviro no kugira amakoraniro mu Rwanda mu mwidegemvyo hagati ikiringo ca referendum mu kwezi kw'12 mu mwaka w'2015 yarekuriye Perezida Paul Kagame kwitoza mu kiringo kigira gatatu hamwe n'amatora y'umukuru w'igihugu yo ku itariki zine z'ukwezi k'umunani Perezida Paul Kagame yatsinze afise 98 n'ibice 79 kw'ijana vy'amajwi Ida Sawyer asurikira ishyirahamwe Human Rights Watch mu karere ka Afrika avuga ko insinzi ikomeye ya Perezida Kagame itatangaje mu gihe abanyarwanda bubahutse kuduza ijwi canke barondeye ko ibintu bihinduka bahagaritswe barazimanganywa baricwa mu gihe itangazamakuru ryigenga n'amashyirahamwe aharanira uburenganzira bw'abanyagihugu yanumijwe Ishyirahamwe Human Rights Watch ritangaza ko mu minsi yakurikiye amatora mu Rwanda ryavuganye n'abaharanira ineza y'abanyagihugu n'abanyagihugu basanzwe bavuze ko habaye gutera ubwoba abantu mu kiringo c'imbere y'amatora no mu gihe c'amatora iryo shyirahamwe rimenyesha ko mu gice cya Rutsiro mu burengero bw'u Rwanda intererano mu mugambwe uri ku butegetsi FPR zasabwe ku nguvu iryo shyirahamwe rivuga ko ivyo vyateguwe biciye mu mugwi w'igihugu jejwe gutunganya amatora ku itariki zitanu z'ukwezi k'umunani ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwarasohoye itangazo ryatangaje ko habaye amahinyu mu gihe c'amatora abakandida bahiganywe na Perezida Kagame Frank Habineza wo mu mugambwe Green Party n'umukandida yigenga Philippe Mpayimana batangaje ko baburabujwe bongera baratega ubwoba inyuma yuko bamenyesheje ko bazokwitoza mu mabanga y'umukuru w'igihugu
Umunsi mpuzamahanga w'urubyiruko usanzwe uba ku itariki ya 12 y'ukwezi kwa munani buri mwaka ariko mu Burundi bawijije none umuhango wayobowe n'umushikiranganji w'urwaruka inkino n'imico kama Jean Bosco Hitimana umunyamakuru wacu Jean Bosco ndarurinze yakurikiye ibi birori araduhe inkuru
Umunsi mpuzamakungu wahariwe urwaruka wahimbajwe kujivugo kigira giti urwaruka duhamagariwe kubumbatira amahoro umushikiranganji w'urwaruka inkino n'imico kama Jean Bosco Hitimana niwe yahagarariye ibikorwa n'ibirori byo guhimbaza uwo munsi Hitimana avuga ko icyo kivugo kibereye muri kino gihe iruhande y'uwo mushikiranganji hari muganga Kaku Pierre Konan yaserukiye ishyirahamwe mpuzamakungu ryawo niriraba igwirirana ry'abantu ku isi finiwa ni rimwe mu mashyirahamwe akorana na Leta y'u Burundi mu gushyigikira urwaruka uwo nawe avuga ko urwaruka rwa kino gihe rwakuriye mu ngorane nyinshi yemeza ko kubaka igihugu cy'amahoro n'umutekano bitoshoboka urwaruka rukumiriwe
la génération des jeunes d'aujourd'hui a grandi dans une période marquée par des crises
Ugwaruka bw'uno munsi gwakuriye mu gihe cyaranzwe n'intambara amatati n'ibiza bitandukanye naho biruko ntirukunze guhabwa ikibanza mu twigoro two gutorera inyishu amatati
la construction des sociétés pacifiques
kubakira mahoro n'ubumwe ntivyoshoboka ugwaruka rutabigizemo uruhare umushikiranganji ugwaruka inkino n'imico kama yaciye atangaza icese ko atanguje politike ya leta ihariwe ugwaruka cyo yise mu rurimi rw'igifaransa politique nationale de la jeunesse mu biganiro byakurikiye ugwaruka rwasiguriwe imigambi itari mike iri muri politique irugenewe uyu musore avuga ko ahanzwe n'ubushomeri yashimye uwo mugambi wa leta mu gihe woja mu ngiro
nashoboye gushima yuko leta yibuka ko mu gwaruka harimo agashomeri kenshi yuko bagerageza bakageza akazi kandi hariho nabo bashobora kuzoha izindi nyigisho kugira nabo gakubigisha undi gwaruka amenye kwiteza imbere mu bibagoye nibarabe nabo bantu bandi bashaka gufatira abajene mu bukene batwara mu bishobora gusenyera igihugu nabo babe hafi kandi bigiranye n'abajene aho bari bose kugira ngo babone ko leta yoba yarabaheze
uyu muyabaga w'imyaka 13 nawe nyene yashimye agira ko asaba ivyo kongegwamwo afatiye kuvyo akeneye uno munsi
jewe nkuko nabikurikiranye nashimye yuko tworonswa ibigo bijejwe ugwaruka uko twoza turakurikirana inyigisho zaho kandi tukaza turahurira twese
hari cyo mbona babibagiye muri uwo mugambi ko mbere mwasaba bakongeramo
twashimye yuko boteza imbere amastade bagateza imbere stade cyane cyane nk'iyo nkunda jya ya tennis bakayiteza imbere
umushyikiranganji yasavye amashyirahamwe gushyigikira politike ya leta y'ugwaruka ngaha mu Burundi umunsi mpuzamakungu wahari ugwaruka wahimbajwe ku rwego rw'igihugu kuri uyu wa gatanu mu Kirundi ni mu gihe ku isi yose usanzwe uhimbazwa ku itariki ya 12 y'ukwezi k'umunani buri mwaka kuva ushinzwe mu mwaka 1998 mu Kirundo muri aruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze Ijwi rya Amerika
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda muri Kirukuri
Vous êtes venu à deux? Karibu les filles.
Merci.
Vous mangez bien?
Eh, vraiment tout
bien. Nadia, ça va?
Bah, ça va. Tu mangez bien? Na mon mangez net.
Bon, moi ça va. Acha kwanza baba zanire chakunywa. Eh, garçon.
Tani miko ikabash.
Kuya ubaulize.
Twa tuba zanere ru ya devia salon do coiffure.
Eh, Nadia, toi aussi. Rindira bazane na Fanta kwanza byo turabivugana badai.
Aya na acere ka twe turabivunda. Sivyo ganora.
Eh, ndebisema tu.
Chante kwanza les filles ku salon do coiffure yenu.
Eh, ko prego kuri salon do coiffure yenu. Rekanora kwereke ya devi twagize.
Eh, Nadia. Sawa basi princess, comme tu veux.
Kama Nadia alivambia, tuko na devi ya salon de coiffure. Hapa tunataka tuanze na casque, tatu. Donc imwe tunaigura 150 000. Ça fait 450 000 za casque. Kingine ni babilis. Iyo tunaigura 100 000.
Sawa mademoiselle. Sawa mademoiselle. Mademoiselle nani
Nora. Nina langu Nora.
Merci Nora. Sivi kwa pa ukaratasi. Ndabira basiko.
Ndiyo, mate liko hapo ukaratasi.
Muhemu arabe Nora.
Bon, sawa merci. Ce n'est pas la peine ya kunionesha byote. En plus ni mwarikuza muri babiri.
Ba, twaje twese comme tuzokora na kugira tukwere.
Sawa na comprendre. Lakini shaka umwe gusa azoze tuvugane.
Ah.
De préférence wewe Nadia Kubera ni wewe twatanguranye projet.
Ah.
Bien. Yuko asimboka hasi wa Mungu. Yuko tisa hasi. Eka Mungu. Kubera kinaremereye. Napfuye gusuka mu isanduku se nabonye yuko yamaze kuzura.
Wakundi byo ta hasi sha. Iyi ni nza haba Imana yahaye abanyarusangi.
Ego gasha ubivugo bizega muhungu.
Asha.
Asha urabaza sha abanyabugo. Niwe bumvise uburyohe nyaburyohe iyo buri. Ego.
Asha. Ibugo. Uri mugaba shatse gutwara umugore wabandi. Kwa muhimfi wacu.
Asha, ngwamaze kumva umuntu ufwaye. N'umugabo bahorana nasubira kumwibuka.
Oya. Ero fasha tu zitra tu zekere zekere hande inzira.
Eko.
Ngamini ata chagira ko
nari kuri vine. Kuri vine.
Naifu tukarabiyo musi kwa mungu.
Asha.
Ikuru tinga nanga
na. Oya ni tomu. Ni tu.
No kuri vine wa chavado hayabo.
Asha. Eko. Eh, nune. Eru rano huna.
Oya kutu shira heju.
Oya fata. Omusi.
Erega isa kukile nyerira.
Na kunyerera ngawe uwe uterwe me terura ni nguvu teru ni mengo ni
watwa
wala wala yuse
kasinda rusa izina yaranye kera
mugabo bahunga
eh
twari tugeze kure twivugisha
karakarakarakara nagiye yumuntu
basha
yako
wega muhungu ubonye abantu bagitaho batangura guteki utuzimba twibitoke
uri wabonye nawe
haba
bye oya haba bye
yego mugabo shaka kuba izindi tangwe gukora
oya
Ayo bibi nubi kwila zata
Turabu kura mchim
Dago
Ebu kona nao
Bite bahu
Agaso re nani
Bite agaso Uchutani ya mafarang
Gani ya zanyi
Aya na Mlamba
wali
Atkana chondo musibu
Chutu kubamari
gas
uti
ni bikika gas
inama nira baya yizi
bakara
sa uje bagizi
kara reka gusina sha
baya kwivye gute gas
urumva
na yivye flat ko haja kuri mikiki nasi nda yaka
uti uti
chamu muka kubasumba bantu bikaka
ira bantu bifira
amahera yose bacha barayatwara
oya eh
kuri kumana kudate
none sha none bachamenya gute ko uve gutara amafaranga kuri microfinance
amafaranga
sha
ahubwo nimushimire imana kuko cyewe nta hafi
uti mama sha gasore bakucunga
alo alo
hapana je narakubwiye utozi vyo kuja vya barefishi pardon bato abataki iyo sasa ni problem sikia mi na amanda babwira ni kitu banaita solidarite isto asio barefije barusangi barimo kesho anaweza kuwa ni sisi bon sawa tutaviongea bien après acha nipokee visiteur oui entre
ndabahaye mwana mutsebanya kugira imana
Mama Kazuba.
Abi.
Karibu mama.
Accent.
Sasa biri gute. Pale mkambi vinaendeka?
Tubu hongero nyene chef. Ahuga hanarinde kubatura ingorane nyabu na dufisa.
Kestio yenu tunaijua mama Kazuba. Tunajua kama rasio muronka idakwi.
Ekubwaho sivyo bifunguka gusa yemu. Byayanga yego se nyabuna.
Kweli?
Ego nyakuba. Aha tumaze iminsi baratwankiye ngo nta mpunzi zosubira kuja kuvoma amazi.
Kwa
ngahi bugo ngo nta numwe azovoma. Emwe batubwiye ngo nituje kuvoma amazi hari iwacu rusange.
No.
Uheze nyumvira ngene
tutashikaje. No. Iyo iwezekani. Nene liwambia hivyo.
Emwe niba abasore nyene wawa bo ngahi bugo.
No. Iyo iwezekani.
Umunsi wa mbere hoho yemwe. Hara hatswa kwaduka intambara.
Kweli?
Hakati y'impunzi nabo basore bo ngahi bugo.
Sasa kuberiki mutabivuze. Sikuwa kitu. Personne m'a prévenu.
Twebwe twarashe kubivuga kugira ngo ntidutere ingorane.
No. No, siwezi kubali ku abantu jewe ndongoye bafata nabi abandi kwa jungo ni by étranger. No. Il faut respecter les autres. Niambia kwanza, tanumwe wamenye muri abo bajene.
Ko twaba twaramenye mwa numwe kaye.
Bategerezwa kuhanwa severement. Comme ça na bengine bonne leçon.
Venu de vétérinaire. Iyo nyama kwidasha ongereza umucanwa twe namusazanjesha turanangiriye mugabo
ubwo ngira ngo ishinungwa tanguye kuye bagatwa tubonye
ega mugabo twazindutse kandi tuve muri uyu mwotsi turabaho twisharana
aya ubu mahimpanda ya veterinere
kada
tugiye kwisara dushikira yaho
oya turabeje umwotsi n'abashimana
hanyuma abona ko ataraheza kwisugaya yari kubanza kugara umuryango w'akabare
kanisha umuryango w'akabare wuguruye wisigura kuwinjiye wose amakiye
nanje kunzara fisi akareza ko ni 5 bas inyama turayirya ama nabayiri
mbega nyene tuyirya gute ko okeshe jimwe kandi turi babiri
ayisa n'akaba ndatangura jikurimo nawe ikurikira
ngo ngwiki
duhana hande gushatse uyima
oya su
amushikanje udusangiye mupande gukira
uhendande raburute rukuzuye mukanwa kubera mero mushikaki niya gukorokera mu minwe wenu ire kuranda kuzi yo nije ntangu ya gutora ya mbere ahubwo
nibyo habaza umugabo hanyuma umugore
urahumba ntayunjyana sha
rero kakanda kwereke
marira
nitwopfe nyama mwana wa mama kandi turi bamwe
ibyo nyene ewe yambere ni gwanje
yego ni kwawe
yego aho rero ni wumva none
ikigo dikino eh never say never eh ashiye ku pipi nyinshi zose eh washobora kuyimara ipiripiri itakubabye nyama zose zibagwa
nashire ko nahasuka ku kilo cy'ipiripiri je ndazimara ngira shire ko
urabuvyumva eh ronda gosha
kandi ahubwo jambo razahi ima veterinary ima imasha
ugahira hiya mumvugize ngo
Mwabituma jamani.
Oh. Oh, yeah.
Hayo twivye nuku.
Hayo teye dokore.
Oya. Funde yabye ko katuba na chef dokaritie wanyu. Bamaze kuvugana kandi bakemereye kuvoma.
Yego nuku. Yego. Ubirizo sa. Usubira. Kuvuga turamumena umutwe. Ubirizo. Uyu munota ni jewe ndi umushef. Mvuze ndi Fukama kurayo mabido yanyu nyane. Tuma.
Fukama. None ko bamaze kuyaguya
cyane. Fukama. Amuya na kitu.
Ariko
batama. Twende. Twende. Twende twende.
Ayo kuhuka ni chako.
Ariko kunywa amazi. Amazi yo kunywa. Kumbela tulibuzi kusa. Sinde niluza angi watu. Ata chatuwa alitu.
Ika nubu kumbele kwa shimira. Wanua nyegi kino mwikilukuri. Nubu ni mura ambigwe. Uyuni wa mwanya tuwasomera. Inhele ya no zimi zimi mwatante. Mkichegi heruka. Eki mbele yao. Rekatubibutse akabazo kari kabajijwe. Kurina Nora bashimye kugwanya ubutumwa bucanisha mw'abantu biciye mu bimenyesha makuru bitandukanye mu gutanga ubundi butumwa busubiza agateka abandi. Wehe ubwawe iyo uronse ubutumwa nk'ubwo bwo gucanisha mw'abantu uvyifatamo gute? Uwa mbere yagize icyo ashikiriza ni Alexi Murutegama mu ntara ya Muramvya. Yagize ati ari nka jewe numvise ubwo butumwa nogerageza gutekanya umutima nkarabaho mpagaze kugira nshobore kuba imboneza y'ukuri yitwararika bose. Ubundi ni Sabarugira Emeline umunyeshuri wo kuri Ecofo Musenga mu ntara ya Ruyigi. Yagize ati ari nka jewe ndose ubwo butumwa bwo gucanishamo abantu nubanza nkatohoza neza hama nkaheza nkahanura ubu mpaye. Ati nkamereka karoriro kwizagira atari byo. Pamphile w'ibugenyuzi mu bihemba agira ati jewe mbonye ubutumwa bene ubwo sinihuta gufata ingingo y'ivyo mbonyemwo atahubwo nihutira gutohoza mu bandi ko ataco babiziko. Tujye mu ntara ya Gitega muri commune ya Gishubi aho Ruhendo Merkiade ati jewe numvise ubutumwa bucanisha mw'abantu nukoresha ubwenge mu kuyungurura ubwo butumwa. Ati nta gushikuza rero mu guturira ahubwo nuzukamo mabisi n'akarengo ibuye riserutse ntigice isuka kandi ngo ikiro cy'ukuri kiratenze itoni ry'ikinyoma. Nkawe nayo Anake aho ni mu Ruyigi ati kubwanje kuri na Nora bashimye kuganira ukuri. Ati nka jewe ndonse ubutumwa bwo gucanisha mw'abandi bwa mbere nubanza kumwereka ko inabi tubaka ahubwo bisambura kandi ubivye urwanko buca kabiri ukarusoroma ko nawe. Ati kandi turazi ko urwanko ari rwa sekibi. Ati kubwanje rero n'ubwo butumwa n'ubwamirira kuri. Eka no mu ntara ya Bururi turafise abanywanyi aho twavuga nka Ndayisenga Egide wo mu Rutovu. Yagize ati ndashima bimwe bivuye ku mutima inyigisho mu kwiragiza. Ati kuvyerekeye akabazo atari nka jewe ndose ubwo butumwa bwo gucanishamo abantu n'ubwamirira kure maze nkaca ku biti n'amabuye ndondera akajya ko kubibeshuza. Ati maze nkumvisha abashaka kubona abandi nabi kw'inama isumba ingimba. Ati vyose dutegereza kwicara tukaganira atawanjya wangura maze umwe wese agaheza kubahirizwa. Tubandanize kuri Ndwarugira Sandrine. Ati turashimira cyane abakinnyi bamurikira ukuri. Ati jewe mbonye ubutumwa bwo gucanishamo abantu nobanza nkabusuzuma nkaraba igituma babumpaye n'icyo dupfa n'abo bantu. Ati novima amatwi nkanerekana ko ubwo butumwa ari binyoma abantu bakwiye kubwitondera. Uyu rero ni wa mwanya twumviriza akabazo kugice muhereje kumviriza akabazo naka. Muravye ingene wemba n'abagenzi we batagifitiye impuwe impunzi z'abanyarusangi kugeza naho bazima amazi. Ubwo ngahe iwanyu hoho ntaho vyo babishika abo tudahuje ivyumviro bagize ingorane tukabibona ibisanzwe. Mwibaza ko ivyo bishobora kugira ingaruka izihe? Ukaba ufise ico ushikiriza rungi ku butumwa kuri za nimero nyene arizo 61 9 93 canke 75 88 95 bibutse ko cyari gice cy'amajyana 5 n'indwi muri rwa rukurikirane rw'igikino muri Kirukuri.
Cyari gikino muri Kirukuri muzokoma mwikurikira kuri Radio Ijwi rya Amerika misese 5 ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba. Muri Kirukuri ni gikino mutegurwa na La Benevolencia.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda Mbere yuko dusezeranaho gusa tubibutse ko Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yatangiye kumugaragaro manda ya gatatu y'imyaka irindwi. Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch ukaba waboneyeho kunenga ko nta bwinyagamburiro bwa politiki bwari buri mu matora. Mugira umugoroba mwiza. Andi makuru ni mu kanya saa moya n'igice.